imwumva ni radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi turiko tuvugira ku mirongo migufi yitwa shortwave kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Muriko mudukurikiranira kandi ku mbuga ngurukarambumenyi kuri Facebook, adresi yacu ni radio yacu. Mwirigwe neza njuti muduteza amatwi muri studio gatanu, muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamilindi. Mwiriwe dore ingingo z'ingenzi z'amakuru. Mu Burundi leta irarega abanyapolitiki bamwe na bamwe gutegura guhungabanya umutekano muri iki gihe cy'amatora.
Abajeje umutekano bararose amakuru avuga yuko hariho ahantu bahanyegeje imodokari n'amapikipiki bishasha jewe bifite intumbero yo gukoreshwa mu guhungabanya umutekano imbere hagati n'inyuma y'amatora y'ibwirizwa shingiro yimirije.
Uyu ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano mu Burundi, Pierre Nkurikiye. Mu Rwanda umugezi wa Sebeya uteye ibibazo abawuturiye muri iki gihe kibiza biterwa n'imvura.
Muri Kenya urugomero rw'umuyaga nkuba rwaraye rubomotse, amazi yago yica abantu bashika kuri 47.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump azahura n'umuyobozi w'ikirenga wa Koreya ya Ruguru Kim Jong-un ku itariki ya 12 y'ukwezi gutaha kwa gatandatu i Singapore.
Muri Sudani y'Epfo cyo gihugu kiranegura civuye inyuma umugambi wa Amerika wo guhagarika imfashanyo yayo muri ico gihugu. Ayo makuru ereka duhera makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Afrika, muri Kenya. Muri Kenya urugomero rw'umuyaga nkuba rwaraye rubomotse, amazi yago yica abantu bashika kuri 47. Amazi y'ugo rugomero yahitanye kandi amazu y'abantu atari make n'inyubakwa zikoregwamo urudandazwa rutandukanye. Ugo rugomero rwabomotse rwitwa Patel, rukaba ruri mu karere ka Solai mu ntara ya Nakuru. Solai iri ku birometero 150 uvuye mu buraruko bushira uburengero bw'umugwa mukuru wa Nairobi. Abategetsi muri Kenya batangaza ko abantu bashika kuri 40 bashoboye kurokogwa, batwagwa kuvugwa mu bitaro biri hafi. Abajejwe ibikorwa byo gutabara imbabare babandanyije ibikorwa byabo kuri uno munsi wa kane, aho bagerageza gutabara abantu baguye muri iyo sanganya. Ako karere kamaze amezi abiri kagwamo imvura nyinshi cyane y'isegenya. Iyo mvura imaze gutuma haba isegenya isenyagurika y'imisozi, imaze guhitana abantu barenga 130. Ejo ku munsi wa gatatu leta ya Kenya yatangaje ko iyo mvura imaze imisigwa yatesheje ingo zirenga ibihumbi, yatesheje ingo abantu ingo zirenga ibihumbi 220.
President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump azahura n'umuyobozi w'ikirenga wa Koreya ya Ruguru Kim Jong-un ku itariki ya 12 y'ukwezi gutaha kwa gatandatu i Singapore. Ni President Trump ubwe wabitangaje uyu munsi ku rubuga rwe rwa Twitter. Yagize ati, twembi tuzagerageza kugira inama umwihariko mu izina ry'amahoro y'isi. President Trump yanditse iyi tweet amasaha make nyuma y'uko ubwe ari kumwe na madamu we Vice President Mike Pence na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Mike Pompeo bagiye mu gicuku bijya gucya ku kibuga cy'indege cya gisirikare cyitwa Andrews hafi ya Washington DC kwakira Abanyamerika batatu bari bamaze umwaka bafungiye muri Koreya ya Ruguru. President Trump yashimiye Kim Jong-un ko yabarekuye. Yongeraho ati, ndatekereza ntashidikanya ko Kim Jong-un ashaka kugarura igihugu cye mu isi nzima. Mike Pompeo yari yasubiye i Pyongyang kuvugana na Koreya Ruguru ibyo gufungura aba Banyamerika batatu ku kibuga cy'indege Andrews. Yavuze ko iyi nama hagati ya Trump na Kim Jong-un itari gushoboka iyo batarekurwa bari Abanyamerika rero batatu batarekurwa. Muri iyi nama izabera rero i Singapore ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa gatandatu, President Trump yamye avuga ko ashaka ko Kim yemera kureka intwaro kirimbuzi. Inama y'i Singapore izabibaye iya mbere na mbere mu mateka hagati y'ibihugu byombi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Koreya ya Ruguru.
Tukaruke muri Afrika ijo ku munsi wa gatatu leta ya Sudani yepfo yaraneguye yivuye inyuma leta ya Amerika inyuma yaho ibiro vya Perezida Donald Trump bigabishije ko bigiye guhagarika imfashanyo yabo y'amafaranga agera ku miliyoni n'imiliyoni biyemeje gufashisha abanyagihugu bico gihugu muri iki gihe gisinzikajwe n'intambara. Sudani yepfo ivuga ko Amerika ariyo nzitizi ihari muri iki gihe mu nzira y'amahoro muri ico gihugu. Ugwandiko gwasohowe n'ibiro vya Perezida Salva Kiir vyagiriza leta ya Trump yuko ukwima ico gihugu iyo mfashanyo nkuko vyari bitegekanije ari uburyo bwo kwivanga muri politike y'ico gihugu mu nzira yo gutorera inyishu ibibazo biri muri Sudani yepfo. Ni mu gihe ico gihugu cimirije ibiganiro vy'umwumvikano bigiye kubandanya ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu muri Ethiopia. Ku ruhande rwa Amerika imenyesha ko imaze guha icyo gihugu imfashanyo z'agaciro karenga imiliyaridi zitatu n'ibice bibiri kuva intambara itanguye mu mwaka w'2013. Amerika n'icyo gihugu gitanga imfashanyo nini kurusha ibindi bihugu muri icyo gihugu cya Sudani yepfo. Mu itangazo Amerika yasohoye ku munsi wa kabiri yavuze ko igiye gusubira kwihweza neza ibijanye n'ingingo yayo yo kubandanya iha imfashanyo icyo gihugu cyo mu buseruko bwa Afrika mu gihe intambara iriyo ibandanye kubirutavana ko ukutaronsa iyo mfashanyo Sudani yepfo bishobora gutuma ubuzima bw'abantu barenga imiliyoni 7 basanzwe bahanzwe n'inzara ikomeye bugiramigwa. Abakozi b'amashirahamwe ajejwe gutabara imbabare bavuga ko amapfa ashobora kucagaruka muri ico gihugu.
Irani na Israeli bareye barasanye bikomeye muri Siria. Nkuko Israeli bivuga, Irani niyo yabanje irasa ibisasu bya roketi mu bitwa bya Golan. Ibitwa bya Golan Israel yahigaruriye mu ntambara yo muri 67 ihambuye Siria. Israel nayo rero imaze kuraswaho yahise yohereza indege z'intambara zijya kurasa ibirindiro by'ingabo za Irani muri Siria, yarashe na za misile nyinshi. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Observatoire Syrien des Droits de l'Homme watangaje ko abasirikari batanu ba Siriya n'abandi 18 ba Irani baguye muri ibi bitero bya Israeli. Irani ni inshuti magara ya Perezida Bashar al-Assad wa Siriya. Yamwoherereje abasirikari 1000 bo kumufasha kurwana mu ntambara amaranye imyaka 7 mu gihugu cye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaganiye kure ibitero bya Irani kuri Israeli, ivuga ko bidashobora kwihanganirwa kandi bishobora gutwika akarere kose k'uburasirazuba bwo hagati y'isi. Mu itangazo yashyize ahagaragara White House, ni ukuvuga Presidence ya États-Unis, yavuze ko Irani igomba kwirengera ingaruka z'ibi bitero byayo. Rero Uburusiya, Ubwongereza, Ubudage n'Ubufaransa bose basaba impande zombi, Israeli na Irani, gucisha make no kwirinda icyo ari cyo cyose cyatuma ibintu bigira udubi. Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, usibye ku maradio yanyu muradukurikira ubu ngubu no kuri Facebook VOA radio yacu.
Ubunaho ni wa mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu Burundi, ubushikiranganje bw'umutekano bumenyesha ko hari abanyepolitike bagamije guhungabanya umutekano muri ibi bihe by'amatora yihinyanyurwa gibwirizwa shingiro yimirije. Buvuga ko bwafashe imodokari n'amapikipiki bigamije gukoreshwa muri uwo mugambi. Ibujumbura mugenzi wacu Diane Ndonse arabidushikiriza.
Imodokari 10 zo mu bwoko bwa kamionete Mitsubishi hamwe n'amapikipiki 27 zafashwe kuri uyu wa kane n'ubushikiranganje bw'umutekano, zari nshasha nta nimero ndanga ngendeshwa zari bwajeko. Aho zari zitondetse mu kigo cy'iperereza zari ku mukungugu. Amapikipiki yari yanditse ko izina ry'umugambwe ipedeziga mibanga hariko n'ibicapo byawo. Umuvugizi mu bushikiranganje bw'umutekano Pierre Nkurikiye avuga ko izo ngendeshwa zari zigamije gukoreshwa mu bikorwa byo guhungabanya umutekano muri kino gihe cy'amatora y'ibwirizwa shingiro yimirije n'inyuma yayo.
Abajeje umutekano bararose amakuru avuga yuko hariho ahantu bahanyegeje imodokari n'amapikipiki bishasha byo bifite intumbero yo gukoreshwa mu guhungabanya umutekano imbere hagati n'inyuma y'aya matora y'ibwirizwa nshingiro yimirije hanyuma niho izo nkuru bazikorerako ejo rero baratinda barubura ejo mu gitondo baratinda barubura byo bintu ahantu byari biri muri rohero ya mbere ku mufaso ni yitwa Hussein Bastena ni umufaso ni w'umudandaza w'umugwiza atunga yitwa Bayusuf wonga mu gisagara cha Bujumbura
Pierre Nkurikiye avuga ko amatohoza amaze gukogwa yerekana ko izo modokari nayo mapikipiki ari by'umunye politike Hussein Rajabu
izi modokari uyo munya politike yari yadutumye ko kera akirongoye umugambwe uri ku butegetsi no munsi umugambwe witwa CNDD-FDD izi modokari zagiye gushika mu 2010 no kuvuga yuko aho muri uwo rupango gwo mufaso ni zari zihamaze iyi myaka yose ishika kuri 7 ariko ubu rero zikaba zagomba gukoreshwa mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu muri iki gihe cy'aya matora
umunye politike Hussein Rajabu yakirizwa izo modokari zo guhungabanya umutekano yigeze kurongora umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi kuva umugambwe ubushikako mu mwaka w'2005 nyuma yaho yavuye abogozwa muri amabanga acayinjizwa ibohero rikuru rya mpimba mu mwaka w'2007 aho yahavuye atoroka acahungira hanze y'igihugu mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2015 tumenyeshe ko umukenyezi yafatanywe izi modokari bivugwa ko ari z'uyu munye politike ubushikiranganje bw'umutekano buvuga ko atacaha kimwagira ariko kandi Pierre Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganje avuga ko amatohoza agiye kubandanya kugira ngo abari nyuma y'uwo munye politike Hussein Rajabu bahanwe ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika tugume mu Burundi mu ngorane ziri mu gikorwa cyo gutanga amakarata yitora mu ntara ya Gitega abakozi ni bake abanyagihugu bamwe baraza ntibibone kandi bafite udupapuro twemeza ko biyandikishije umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana araduye inkuru irambuye
Hotwagiye turaca ku biro vyandikiro aho batorera amakarata mu gisagara ca Gitega hamwe imirongo yari kiremire cyane ahandi baza gutondekesha karanga muntu bagaca baja ku yindi mirimo nko ku biro vyitora vyo mu Magarama aho bita kuri Lape mu masaha ya saa 3 imirongo yaboneka ari mike cyane ariko indangamuntu zari zihatondekeshejwe ku bwinshi uko nako vyari bimeze muri karitsiye yoba ku biro vyandikiraho bita ku Gipenikoti mu makaritsiye ari hijya gato y'igisagara ca Gitega imirongo yari miremire aho twovuga nko muri karitsiye Nyabututsi ku biro vyitora biri ku ishuri ryisumbuye ryo ku sha kati ya Nyabututsi gushika saa 9 imirongo yari kirimiremire ndetse hari nabari batangwe gutaha kubera izuba n'inzara bamwe mu bazindutse barose yo makarata atwovuga nka nimbona Adonis
nashatse kugira ngo amakarata ntazo have akeha ntarayitora hama kugira ngo kandi nze ngerageze kugenda kwitorera umunsi wo kwemeza ibyitwa shingiro canke kugira icyo ndarivuze ko kwigenekereza rya 14 twotera kamo aba ku bantu bataraza gutora amakarata ko bozindura bakanyaruka kuza kuraba kuko birashobora kugorana ugasanga izina ryawe watebye kuri ronka mugabo waraze ku munsi wa mbere ku munsi wa kabiri utugira chance ugacusanga ikarata yawe uciyitora
kuri ivyo biro nyene hari nabari bazindutse ariko babwirwa amakarata yabo adashoboye kuboneka mu masaha ya saa 9 abona guta Breze niyo mukiza numwe muri abo batashe batarusa amakarata
atanze sambe cigitondo twatonze nyene turahagara ku muryango turatanga karangamuntu baza baraduhamagara ku makarangamuntu mu masaha 6 ca turinjira twinjiye nyene barasura baturaba amazina yacu baratubura bati batubwira ngo tuzoze ku amongo zagabanutse nyene abo baza aho zitura amakarata zagabanutse zabaye nke niho boturonke
na karisipisi wari ugafise
nyene nakabahaye barambura amazina bararabambuza amazina natwe na karangamuntu bavuze kwese
ngezayo Claude nawe nyene vyamugendeye nkuko akabazwa n'umwanya yataye
naje vyagenze uko nyene naje ngaka naenda gafise kwe obje nakaramo ntakarangamuntu ndaronka ndumunyeshure mugana nari najanye ibiha umwanya twabutwaye kwere kubera nkubu twaye dufise ibindi bikorwa twoja ko ariko nakundire katwihangane tutosubire ko amu abakozi ni bake usahari n'abantu benshi
Kaburadeo umukuru wa karitsiye ya Nyabututsi aremera ko abatonda bakeneye gutora mu makarata barenge yaba bariko barayatanga akagira icasaba muri seni
usanze ikigo cyifashe neza za moya n'inusu bari batonze ari benshi gose ingorane nuko abakozi ba seni ari bake abakozi babiri ni bake cyane namwe nyine mwabyiboneye hariho benshi bafusanga batashe batatwaye ikata yabo yitora ikindi naco twabonye nuko hariho abafite amaturesepise batashoboye kuronka ikarata kuko basanze bibuze bakata yitora ngo babibuze ko umva rero nizo n'ingorane oya cyane cyane tubasaba kose niyo kongereza abakozi bayo kuko abakozi babibake cyane bakajya hakurya cyagihe cy'iyandikwa no kuba ari batanu n'ubu bakaba ari nka batanu kandi bishobotse batandatu kuko abantu ni benshi rwose.
Ikiringo cyo gutora mu makarata y'amatora biteganijwe kuzorangirana n'itariki 13 za kuno kwezi mu gihe mu mugwiseni batotanga ikindi kiringo cy'agasunuzo. Igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwebwe mudukwirikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yaba ifise ikibazo, mwokwirikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo, mwotwumvira ku mirongo migufi 300,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera isaha 10 gushika isaha 2 zo mu ijoro, mwotwumvira ku mirongo 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro, mwotwumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,447, 10,170, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mu magambo make, mwe mushobora kuba mufite ibibazo byo kudukurikira kuri FM ubu ngubu muri aka kanya, ni mujye kuri metero 19 na metero 22 muri short waves, murashobora kudukurikira. Naho mu Rwanda turacyari kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Mu Rwanda nyine, abaturiye Sebeya mu karere ka Rubavu barasaba ubutegetsi kubimurira handi umugezi ubateye impungenge ku buzima bwabo n'ibintu byabo. Umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Uwo muvumbu udasanzwe n'uwo mugezi wa Sebeya mu karere ka Rubavu ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Kubera imvura idasanzwe muri ibi bihe biza bikomeje kuyogoza ibice bitandukanye by'u Rwanda, uyu mugezi wakoze abatari bake mu nkokora. Uhereye kuri seminari nto ya Nyundo ku Gisenyi, ubu icyumweru kigiye gushyira abanyeshuri batahigira. Ijwi rya Amerika igera kuri Petit Seminaire Nyundo mu gitondo cyo kuri uyu wa kane yasanze imirimo yo gukora amasuku irimbanije. Abaturutse impande zitandukanye ku Gisenyi barimo bayora ibyondo mu byumba by'amashuri ndetse no mu kibuga cya Petit Seminaire Nyundo. Hari akamashini kavoma amazi kamena mu byumba by'amashuri.
Akamashini kavoma amazi
kugeza ubu kari gukora gate.
Bo kaya kutuzana amazi nyine mu bwo kudufasha bite tubikogesha nyine mu mashuri nyine ko amashuri garengewe.
Niba nkumva neza iki kigo nta kintu kiri gukorerwamo.
Ndacyo.
Nukuvuga ngo aka kamashini karavoma amazi kakamera mu mashuri. Nukuvuga ngo hamaze icyumweru cyose abanyeshuri batigira hamaha. Ibindi bintu byangiritse ni bihe?
Ibikoresho zabo byaragiye, amashuka garagenda, matura zabo ziragenda. Ubwo nibyo kujya byabo byose, za kawunga, ibishyimbo, byose byaragiye.
Amazi yarabitembanye?
Yarabitembanye.
Kugeza abanyeshuri ba Petit Seminaire Nyundo ku Gisenyi, ubuyobozi bwabaye bubimuriye mu bindi bigo bitandukanye byegereye aho bigiraga. Abakoraga muri iki kigo baravuga ko byagize ingaruka zikomeye. Uyabarizwa mu mirimo yo gutegura amafunguro kuri Petit Seminaire Nyundo yari mu ijagi ry'abakoraga amasuku.
Nzanze ngoranga muri kino kigo ndi umukwiziniye. Twabaye tugeze mu masaha 8 kumva Sebeyije yirukanga cyane mu bimwe mu bikoresho byo twari tugiye gutekera abanyeshuri. Byose byaragiye, n'ibikoresho bimwe by'abanyeshuri byose nta na kimwe bafite. Ni ukuvuga ngo urebye n'ibishyimbo twari twaraye dutsimbiye abanyeshuri byose byararengewe, na mifero zaragiye. Ubwo ni ukuvuga ngo badukore nk'ubutabazi bwihuse barebe ukuntu bafasha cyane cyane abanyeshuri.
Radio Ijwi rya Amerika ku Nyundo yabonye amazi atari make yarindimutse kubera umugezi wa Sebeya ku buryo yahindutse amatongo. Uyu uturanye n'umugezi wa Sebeya twamusanze atoragura ibisigarizwa by'inzu ye ngo nabyo bitahangirikira.
Ubu mpamvu y'ibiza ikibitera sitwabimenye niba ari sebe ya ibitera ibiki niba ari ingango sinzi kundu biza
none ndabona ahahindutse tongo uri kuba he
ubu ngubu ndacyumbitse ubundi kura ibintu biri mu mahema hanze urabona ko ndi gusenya
giye kongera kubaka bimeze bite
nakubaka he nane nakubaka
hagata ahubwo babahaye ubufasha buhe
nta bufasha baraduha ntabwo
habe na bukese
ntabwo
none se ubwo mubayeho mute
ubu ngubu turaho ngaho nyine turacumbitse nyine ngo ingingi bisanze urabona bari gusenya amazu ahangaha turi gukura dukoresha tundi ibindi byarangiritse ntiwareba reba n'akaguru kanjye kundi kabaye bya inzu yanguye ntureba yaguye ari nijoro nko mu masaha saba
ni benshi bo ndabwo bavuga umubare ni benshi umubare ndabwo uramenyekana ni benshi cyane abahunze nka mudugudu wa hano yarahunze numva yahungiye mu mudugudu wa Kayanze nabandi baturage benshi rero baramukurikiye nabangaba uko babona gucya ndana umurara hano reba ngiyi inzu yahirimye yagiye bose barahunze kandi hano ku muhanda benshi bahungiye hano hakurya muri muhira abandi bahungira hano iwacu hakurya muri ya misozi kubera ko ho niyenda nubwo imisozi yacika ariko ndabwo byagenda gucya
ubu ni bwana Micombero ushinzwe umutekano mu mutwe w'inkera gutabara mu kagari ka Nyundo ku Gisenyi agaruka ku mibare yabo bigaragara ko bavanywe mu byabo n'ibiza bwana Micombero hari icyo afata nk'icyaba igisubizo cy'umuturambye ku baturiye umugezi wa Sebeya
nge nabona ikibanze baheraho ari kwimura aba baturage uko icyo babaha cyose bakanarara hano banapfa
kubera isebeya
ndakindi ni Sebeya buriya n'ubwana bameze gucya murayibonye ntabwo muyibonye nako basebeya ni umusazi urabona abasirikare nibo bazana ubwato bwabo bakambutsa abaturage bo byakomeye kuko nda muturage wakwivana hano abantu baheze mu nzu bakajya ku mapurafu hejuru bagatabaza abasirikare bakaza bakabakora hejuru bakabambutsa kugira ngo bagere muri kaburimbo na kaburimbo nabwo ubwayo hano abahuzuye amazi ariya katakambuka hakurya banira hakurya ariya amazu yahirimye muri muhira ubu iyi ndabwo ari sebeye yatuje hano ndabwo wahagarara
Radio Ijwi rya Amerika yamenye amakuru ko aha mu mirenge ya Kanama, Rugerero na Nyundo iri mu nkengero y'umugezi wa Sebeya ubutegetsi buri guteganya kuhimura imiryango isaga 300 kugira ngo ubuzima bwabo butazisanga mu kaga iyo ni nayo ntumbero y'igihugu cyose muri rusange ku batuye mu manegeka imibare ya minisiteri yita kubiza mu Rwanda iragaragaza ko abasaga 200 bamaze kuhasiga ubuzima kubera ibi biza bidasanzwe kuva mu ntangiriro za 2018 abasaga 200 kandi bamaze kubikomerekeramo ni mu gihe amazu nayo ari hejuru y'ibihumbi 10 yangiritse cyo kimwe n'amahegitari y'imyaka kuri uwo mubare iteganya gihe ryo riragaragaza ko iyi mvura ishobora kuzageza mu kwezi kwa gatandatu ikigwa aho bagira ubusaha Ijwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda
turagushimiye cyane Eric kuri iyo nkuru tuve mu Rwanda tuje mu Burundi umugwe bashinga amateka ba Amerika ushinzwe kwihweza iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu ku mugabane wa Afrika ejo ku munsi wa gatatu warasuzumye uko umwidegemvyo mu gushikiriza ivyumviro muri politike mu madini no mu bimenyesha makuru wifashe mu karere ka Afrika yo munsi ya Sahara mu biganiro vyamaze hafa amasaha abiri uwo mugwi waragarutse kwiyugarwa y'imirongo ya FM y'Ijwi rya Amerika mu Burundi bongeye kandi bagaruka ku mashengero yugawe mu Rwanda idonido y'inkuru mugenzi wacu Diane Ninirahazwe yarakurikiranye ivyo bikogwa byo mu nama nshinga mateka ya Amerika tumutega amatwi
hambavu y'abashinga mateka bagize uwo murugwi ujeje kuraba iyubahirizwa y'agateka kazi na muntu ku mugabane wa Afrika bari bitabiriye ivyo biganiro hari kandi abari mu mashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike muri Afrika n'abakurikiranira hagufi ivyo kumenyesha makuru bavuze ku bwigenge bwo gushikiriza ivyumviro biciye mu nzira zitandukanye ziranga demokarasi ugeza aho umwansi ashaka mu karere ka Afrika yo munsi ya Sahara umenyesha makuru na Nit Talani aturuka muri Congo Brazzaville yabwiye ko kanama kwamenyesha makuru muri Afrika bakomerewe
when you are constantly afraid because you could be attacked
iyo ukoro uyu mwuga ubiyumvira yuko ushobora gutegwa guhohoterwa gufatwa ku nguvu canke kwicwa ziri curi kurakora mwumva umuntu abakora umwuga gute mwumva ubwo ari ubuzima
I'm sorry
mumbabarire
This is what I and overjoyed.
Ugo nibwo buzima twe yabamenyesha makuru bo muri Afrika tubayemo. Hagezaho umuntu atinya kuvuga ukuri kukwanka kukuzira. Sinkekeranya ko mwebwe abashinga amateka ba Amerika mushobora kugira icyo mufashije. Abategetsi ba Afrika bakatureka tugakora umwuga twidegenye.
Umushinga amateka Chris Smith wo muri leta ya New Jersey akaba ari nawe aramutswa umurugujeje kuraba yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu ku mugabane wa Afrika. Ati ntimurira busema ibera muri ako karere tubikurikiranira hagufi kandi biraturaje ishinga
authoritarian regimes and black backsliding democracies have
entrenched themselves in countries such as Democratic Republic of Congo, Rwanda and Burundi.
Ahavugwa ubutegetsi bw'igitugu cyangwa aho demokarasi yasubiye inyuma nko muri Congo, mu Rwanda no mu Burundi. Inzira abanyagihugu banyuramo mu kunenga ibitagenda ku butegetsi no gutanga ibitekerezo byabo binyuze mu itangazamakuru cyangwa mu nsengero byaragabanutse. Kurinda abari mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike ni ngombwa cyane kuri twebwe. Dushobora kubikora kandi tuzabikora. Hari ikindi kibazo gikomeje gushinga umuzi muri Afrika: gufunga amaradiyo yigenga.
Most recently, Burundi suspended Voice of America and BBC. This suspension comes 2 weeks before the referendum.
Urugero rwa hafi ni Burundi buheruka gufunga imirongo ya BBC n'Ijwi rya Amerika. Kugira amakenga ntibyabura mu gihe ayo maradiyo afungwa, hasigaye ibyumweru bibiri gusa ngo haba amatora ya kamarampaka ashobora gutuma perezida w'u Burundi aguma ku butegetsi kugera mu mwaka w'2030.
Iryo yugarwa rya FM z'Ijwi rya Amerika na BBC mu Burundi, umushingamateka Smith avuga Negusi Mengesha atwara igisata cya Afrika c'Ijwi rya Amerika yemeje ko ririko ritera gahombo kanini.
This suspension comes to 2 weeks before the referendum on May 17.
Irihagarikwa rijindwi zibiri imbere ya kamarampaka yo kwa 17 ku kwezi. Twese byaduciye ivutu. Kwa gatanu muri isanga twabajije ubujejwe amategeko muri CNC akaba yavuze ko ingingo yo guhagarika Ijwi rya Amerika atari ntasubirwamwo hashobora kuba ukujurira mu rukiko. Ibi byumvikana ko kumbure hashobora kuba inyishu kuri iki kibazo. Kugara FM yacu mu Burundi n'uruhombo rukomeye cyane ku banyagihugu b'icyo gihugu. Kundwi kundwi, Ijwi rya Amerika ryumvirizwa n'ibice 57% by'abantu. Ibujumbura ni 85%, tukaba turi mu bumvirizwa cyane ubu. Igitangaje cyane ni icyizere gisata cyacu gifise ibice 91% by'abatwumviriza barizera amakuru Ijwi rya Amerika ritanga.
Mu gihe abashingamateka bo mu rugujejwe by'agateka kazi na muntu muri Afrika bavuze ko imwe mu mikenyero bashobora gukoresha ngo bagondoze amareta nyafrika ari bihano bitandukanye, John Prendergast ari mu baharanira agateka kazi na muntu yabasabye kwitondera ibyo bihano kuko akatari gake ataco bihindura.
The idea that sanctions in Africa don't work is a product specifically of the design.
Iciyumviro cuko ibihano muri Afrika bidakora biterwa n'ingene bitegurwa bigashigwa mu ngiro. Kugira bikore, ibihano bitegezwa gufatirwa umugwi munini w'abantu bakorana bashoboza intwaro z'umukazo gucinyiza amashyirahamwe yigenga atari gusa abantu bakoze amabi. Ibihano nyakuri ntibikora gusa kuri abo bagirizwa kurusha abandi bazi imbere, ahubwo n'abandi bose bakora mu cimbo cyabo n'amashyirahamwe barongoye. Iyi niyo ngendo yo guhindura ingeso.
Abitabiriye ivyo biganiro barasavye bashimitse kandi ku kibazo c'iyugarwa ry'amashengero agera ku 70 mu gihugu c'u Rwanda gikurikiranirwa hagufi mu ntumbero kuraba nimba atawurenganywa azira ukwemera kwiwe. Ibikorwa byo kuri uno wa gatatu vyaritabiriwe kandi n'abakorera ubuserukizi bw'u Rwanda n'u Burundi Washington DC, n'ugatanumwe yashimye kugira ico avuze ku vyahavugiwe.
Tuko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye, ariko tubabwira incamake makuru avugwa hirya no hino ku isi. Twabashikirije muri Kenya, urugomero rw'umuyagankuba rwaraye rubomotse, amazi yago yica abantu bashika kuri 47.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko azahura n'umuyobozi w'ikirenga wa Koreya ya Ruguru Kim Jong-un ku itariki ya 12 y'ukwezi gutaha kwa gatandatu i Singapore. Iyi niyo izaba ibaye inama ya mbere na mbere mu mateka hagati y'abakuru b'ibi bihugu byombi.
Twabwiye kandi ko ejo ku munsi wa gatatu Leta ya Sudani y'Epfo yaneguye yivuye inyuma Leta ya Amerika, inyuma y'aho ibiro bya Perezida Donald Trump bigabishije ko bigiye guhagarika imfashanyo yabo y'amafaranga agera ku miliyoni n'imiliyoni biyemeje gufashisha abanyagihugu b'ico gihugu muri iki gihe gisinzikajwe n'intambara. Sudani y'Epfo ivuga ko Amerika ariyo nzitizi ihari muri iki gihe mu nzira y'amahoro muri ico gihugu.
Irani na Israeli baraye barasanye bikomeye muri Siriya. Israeli ivuga yuko ari Irani yayishotoye irasa ibisasu bya rocket mu bitwa bya Golan. Israeli nayo yohereza indege z'intambara irasa na za missile. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Observatoire Syrien des Droits de l'Homme watangaje ko abasirikare 23 bahapfiriye, 5 ni abasiriya, 18 ni aba Irani.
Urakoze cyane Thomas. Turabashimiye rero mwe mwese mwaduteza amatwi muri bino biganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio 5 i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka.
Na Thomas Kamirindi turabashimiye cyane mugubwe neza na radio yanyu murakarama.